muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire kuri metero 19 na metero 22 kugera mu kanya sambiri. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Placide Magambo. Nange ndabaramukije ingingo z'ingenzi z'amakuru tubagezaho kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, urubyiruko rugendana agakoko gatera sida ruvuga ko rukumirwa.
Ugwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa, ni kuvuga ibice 69 n'ibice 10%. Ugwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 24 barakumiriwe.
Uyu ni Fabiano Ndikuriyo uhagarariye mu mategeko ihuriro ry'urubyiruko rugendana agakoko gatera sida. Naho mu Rwanda, umuturage yishwe ajugunywa mu kimoteri mu murenge wa Rubavu.
Abanyamerika n'abatalibani bo muri Afghanistan bashoje uyu munsi imishyikirano barimo kuva ku wa mbere mu mujyi wa Abu Dhabi.
Polisi ya Afurika y'Epfo yasohoye impapuro zo guta muri yombi Grace Mugabe, umugore w'uwahoze ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe.
Mugume rero ku maradiyo yanyu, hanyuma mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com, naho muhakurikire aya makuru ko tuyabagezaho.
Igihugu cya Afurika y'Epfo cyasohoye urwandiko rusaba itabwa muri yombi ry'umugore w'uwahoze ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe. Madame Grace Mugabe arashinjwa kwibasira umukobwa w'umunyamideli wo muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'2017. Umunyamideli Gabriela Angels yashushubikanyijwe na Grace Mugabe ubwo bari bahuriye kuri hoteli mu mujyi wa Johannesburg. Uyu munyamideli yaragiye gusura umuhungu wa Grace Mugabe yabyaranye na Robert Mugabe. Uyu munyamideli yatanze ikirego avuga ko yakubiswe insinga z'amashanyarazi ariko agakizwa n'amaguru. Nubwo ubucamanza bwa Afurika y'Epfo bwakiriye ikirego icyo gihe, Grace Mugabe yemerewe gusubira muri Zimbabwe hashingiwe ku budahangarwa bugenerwa umufasha w'umugore w'umukuru w'igihugu. Kuri ubu, mu gihe hashize umwaka uwo bashakanye Robert Mugabe yegujwe ku ngufu ku ntebe y'ubutegetsi yaramazeho imyaka 37, urukiko rukuru rwa Afurika y'Epfo rwanzuye ko uwo bashakanye Grace Mugabe yasubizwa muri Afurika y'Epfo agakurikiranwaho ibyaha ahashinjwa. Leta ya Zimbabwe ntacyo irabitangazaho kugera ubu, kandi ntibiramenyekana neza niba izubahiriza ubwo busabe bw'urukiko rukuru rwa Afurika y'Epfo. Grace Mugabe ahakana ibirego ashinjwa, akavuga ko ibyabaye byose yirwanagaho. Gusa amashyirahamwe akorera ubuvugizi umunyamideli Gabriel Angels ashinja Grace Mugabe ko ibyo avuga ari amatakirangoyi yuzuyemo ibinyoma gusa.
Guverineri w'intara ya Kinshasa André Kimbuta yategetse ko ibikorwa byo kwiyamamaza bihagarara mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yatanze impamvu z'umutekano ni nyuma y'aho abantu barindwi bishwe n'abapolisi na nyuma y'inkongi y'umuriro yatwitse ibikoresho by'itora hafi ya byose by'umujyi wa Kinshasa mu cyumweru gishize. Kimbuta avuga ko afite amakuru afatika yuko mu mitwe yose ya politiki yatanze abakandida harimo abantu babaheza nguni bitegura guhangana mu mihanda muri iyi minsi yo kwiyamamaza isigaye. Kwiyamamaza byagombye kurangira ejo bundi kuwa gatanu. Amatora y'umukuru w'igihugu yo ateganijwe ku cyumweru. Hagati aho, umuryango w'abibumbye watangaje uyu munsi ko abasivili 324 bishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri iyi myaka ibiri ishize mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi barenga 1400 bakorewe iyicarubozo, urugomo rutesha agaciro, gufatwa ku ngufu ku bagore, abana n'umugabo umwe, ndetse no gukoreshwa imirimo y'uburetwa. Umuryango w'abibumbye urega imitwe ifite intwaro ingabo za leta FARDC na polisi y'igihugu. ONU irasaba ko abakoze ayo mabi abaribo bose bashyikirizwa inkiko, naho ubundi umuco wo kudahana ntuzacika muri Kongo.
Mu cyumweru gishize, Bwana John Bolton, umujyanama mu by'umutekano wa perezida wa Amerika Donald Trump, yibasiye Ubushinwa abushinja gufatirana umugabane wa Afurika mu ntege nke, ari nako bubangamira inyungu za Amerika. yanavuze ko Ubushinwa bucuza ibihugu bya Afrika umutungo kamere bwitwaje imyenda bubishukisha ibyinshi bitabasha no kwishyura. Zambia yatunzwe agatoki muri icyo kibazo hamwe n'Ubushinwa baramagana ayo magambo, ahubwo bagashinja Amerika ko yaba igambiriye gukoma imbere inyungu z'Ubushinwa ku mugabane wa Afrika. Mu kwezi gushize, Senateri Rubio, Marco na Chris Kuhn bandikiye ministre w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo bamumenyesha ko bafite amakuru yuko Ubushinwa bwaba buri hafi kwigarurira icyambu gikomeye kiri ku nyanja itukura ku nkengero za Djibouti. Umubano ushingiye ku butwererane hagati y'Ubushinwa na bimwe mu bihugu bya Afrika watangiye kuzamo agatotsi nko muri Kenya. Bamwe mu Bashinwa bakuriye ikompanyi zihakorera ubu bashyikirijwe ubucamanza bashinjwa ruswa.
Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izo umutwe w'Abatalibani bo muri Afghanistani uyu munsi barangije ibiganiro barimo kuva ejo bundi kuwa mbere i Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Emirati z'Abarabu ziyunze. Basezeranye ko bazongera kuhahurira nanone vuba aha kugira ngo basoze umushinga w'ubwiyunge muri Afghanistani nk'uko itangazo ryabo ribivuga, ariko ntibavuze igihe bazongera guhurira. Inama ya Abu Dhabi yashobotse Pakistani bigizemo uruhare yemeje Abatalibani kuyizamo. Yarimo kandi n'intumwa za Emirati z'Abarabu ziyunze, Pakistani na Arabia Saudita. Abahagarariye Amerika bari bayobowe n'intumwa yihariye ya Amerika ku kibazo cya Afghanistani, Ambassador Zalmay Khalilzad. Ikigo ntaramakuru cya Leta ya Emirati z'Abarabu ziyunze kivuga ko inama yageze ku myanzuro ifatika kandi ifitiye akamaro impande zose. Naho Ambassador Khalilzad ku rubuga rwe rwa Twitter rw'akazi yatangaje ko yagiranye ibiganiro by'ingirakamaro n'Abanyafghanistani n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Leta ya Afghanistani nayo yari yohereje intumwa, ariko Abatalibani banze kwicarana nabo. Umuvugizi w'Abatalibani Zabibullah Mujahid yatangaje ko ibiganiro byari hagati yabo n'Abanyamerika bonyine gusa. Yasobanuye ko ikibazo nyamukuru bavuganyeho ari ikirebana no gukura muri Afghanistani ingabo za Amerika n'iz'umuryango wa gisirikari OTAN.
Mu gihe hasigaye iminsi ijana gusa ngo igihugu cy'Ubwongereza kibe cyavuye mu muryango uhuza ibihugu by'i Burayi, uwo muryango uvuga ko watangiye gushyira mu bikorwa gahunda zawo zo mu gihe kiri imbere hadashingiwe ku masezerano Ubwongereza bwifuza ko bagirana. Ibi ngibi bishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku buhahirane n'abaturage b'Ubwongereza bakifuza kuzakorera ku mugabane w'i Burayi. Ibiganiro ku masezerano yo gusohoka mu muryango uhuza ibihugu by'i Burayi hagati y'Ubwongereza n'ibihugu bisigaye muri uwo muryango amaze igihe cy'imyaka ibiri, ariko ministre w'intebe w'Ubwongereza ntiyagaragaje neza icyo igihugu cye cyifuza mbere yo gusohoka muri uwo muryango, kubera ko abaheza nguni mu gihugu cye rimwe na rimwe wasangaga bemeza ko Ubwongereza butazakenera ubuhahirane n'ibihugu by'umugabane w'i Burayi, ubundi bakisubiraho bakeka ko mu gihe bakivana muri uyu muryango hatabaye amasezerano byazabagora kugira ngo bagire ubwisanzure bwabo bwubahirijwe mu gihe bakenera gutembera muri ibyo bihugu babagenzwa n'ubukerarugendo cyangwa se ubuhahirane.
Bibutse ko mwumva Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda mudukurikire no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Amakuru mu biyaga bigari duhere mu Rwanda, aho urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya Mpozayo Christophe. Mpozayo Christophe yarusabaga kwanga ikirego cy'ubushinjacyaha aregwa guteza imidugararo muri rubanda. Ikigali ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Umucamanza usoma icyemezo ku nzitizi bwana Christophe Mpozayo n'abamwunganira bari bagejeje ku rukiko, nta muburanyi n'umwe wari uhagarariwe mu cyumba cy'iburanisha. Hagaragaye gusa abavandimwe ba Mpozayo ndetse n'abandi bakurikiranaga iburanisha. Ku isonga, Mpozayo yari yasabye ko urukiko rw'ubujurire rwategeka gukuraho ikirego cye kuko nta bubasha inkiko zo mu Rwanda zifite bwo kuburanisha urubanza rwe. Araregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi buriho, bikomoka ku biganiro ashinjwa ko yagiranaga na bwana Jean Damascene Munyampeta uba hanze y'igihugu, n'ibiganiro ngo bagiriraga ku rubuga nkoranyambaga rwa Skype. Mpozayo akaburana avuga ko ibyo biganiro byabaye ari yarusha muri Tanzania kandi ko nta tegeko mu Rwanda ryariho rihana ibyaha byakorewe batewe hanze y'imipaka y'igihugu. Ubushinjacyaha bukavuga ko nubwo iryo tegeko ritariho bitakuraho ko ibyaha bibereye hanze y'u Rwanda byaburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu. Ikindi Mpozayo n'abamwunganira bavuga nuko ngo ibyo biganiro byabaga hagati y'abantu babiri bitabereye mu ruhame. Ubushinjacyaha bwo bugasobanura ko kuba yaraganiraga n'undi munyapolitiki bishoboka ko ibyo biganiro bagiraga yabigejeje ku bandi banyapolitiki bagenzi be. Umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufunga imyaka 10. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ibyaha bikomeye kandi by'ubugome bikoreye mu mahanga biburanishwa n'inkiko z'u Rwanda. Rwisunze ingingo z'amategeko rwavuze ko urukiko rukuru rwamuhanye mbere rubifitiye ububasha kuko icyaha cyo kuvutsa igihugu mudendezo cyakoreye hanze y'imipaka y'u Rwanda gihanwa nk'icya kuri imbere mu gihugu. Umucamanza yavuze ko mu kwezi kwa 9 no kwa 11 2013 Mpozayo yagiranye ibiganiro na Munyampeta kuri Skype kandi ko ibyo avuga ko yakurikiranywe ku byaha byambukiranye imipaka atari byo. Yavuze ko nubwo byaba byarakorewe mu mahanga ari byaha bisanzwe, yanzuye ko nubwo uruhande ruregwa ruvuga ko bitari byarateganijwe ko ibyaha nk'ibi byaburanishwa n'amategeko y'u Rwanda nta shingiro bifite. Mu byaregwa kandi hazamo icyaha cyo gusebya no gutuka umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Urukiko rukuru rwavuze ko atakigizweho umwero n'urukiko rw'ibanze rwa Kakira ahubwo ko rutacyakiriye bivuze ko gishobora kukurikiranwa. Uruhande rwa Mpozayo rwo ruvuga ko nta rwego rwa rwo rwose rwigeze rurega mu izina ry'umukuru w'igihugu ko yatutswe rugasaba ko atagikurikiranwaho. Ni nabyo urukiko rw'ubujurire rwashimangiye rwavuze ko haba mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi nta watanze ikirego ko urego yatutse umukuru w'u Rwanda rwategetse ko atagikurikiranwaho. Urukiko rw'ibanze rwa Kakira ku isonga rwa rwagize umwero urega umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yavuze ko urwego rwa mbere rutasuzumye ko yasebanije mu ruhame. Rwavuze kandi ko kuba urwego rwa mbere rwarategetse ko Mpozayo yasubizwa ibyo byari byafatiriwe bitavuze ko yabaye umwere. Nyuma y'iryo sesengura umucamanza yanzuye ko icyifuzo cyo gusaba kutakira ikirego nta shingiro gifite kuko ngo inkiko z'u Rwanda zifite ububasha bwo kumuburanisha. Mu mwaka wa 2013 nibwo Christophe Mpozayo yatawe muri yombi ubutabera bw'u Rwanda bumurega gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe. Icyaha gishya ubushinjacyaha buvuga ko hari haba yo kwibeshya ku nyito ubu cyabaye cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije kugira nawe ubutegetsi buriho. Mu kwezi kwa 4 2015 urukiko rw'ibanze rwa Kakira mu mujyi wa Kigali rwategetse ko Mpozayo yarekurwa rumuhanaguyeho ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemererwa. Gusa nyuma gatataranagiriwe mu rugo yahise yongera atabwa muri yombi. Mbere yo gufatwa agafungwa bwana Christophe Mpozayo yari umukozi ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Hatagize igihinduka iburanisha rya akomeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2019. Ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru utugejejeho tukiri mu Rwanda mu murenge wa Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Undi muturage yishwe ajugunywa mu kimoteri mu kwezi gushize, nabwo umuturage wo muri uyu murenge yari yishwe. Ibindi kuri iyo nkuru turabigezwaho na Claude Ganza Munyamagana.
Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo umurambo w'umuntu uri mu kigero cy'imyaka 30 wabonetse mu kimoteri giherereye mu kagari ka Byahiko mu murenge wa Rubavu. Biboneka ko yasuzwe amazi ashyushye kuko ku mubiri we hagaragara ubushye. Afite ibikomere ku maboko ariko biboneka ko bitakwica umuntu, birashoboka ko yishwa n'izwi. Bwana Habimana Louis n'umujyanama w'ubuzima mu kagari ka Byahi niwe watabaje ubuyobozi bw'akagari akimara kubona uyu murambo. Yatubwiye uko yabimenye.
Nabyutse mu gitondo njya gusenga saa 10 ngiye ku rusengero. Mvuye gusenga bumwe mbese nzamutse njya mu nzu maze kubika Bibiliya mfata ikaramu ndaza ngeze hano nsanga bari hano. Hano abana mbese bakunda kujya gutoragura amakaramu mu ngarani. Noneho abana umwe abaravuze ngo ngo ndombonye igipupe. Ndavuga igipupe. Noneho undi abaravuze ngo nta ari igipupe ngo ahubwo ngo ndikureba ngo asa n'uwakomereka. Ndabwira niba iki sa ari hehe ngo ari hano mbona kuza kureba. Ngiye gusanga nsanga ni umuntu ubwo mfite nibuka ngo njya gukaga ari gutabasa.
Bwana Habimana akeka ko uyu nyakwigendera yaba yiciwe ahandi abamwishe bakaza kumuta mu kimotiri.
Uriya muntu uri kureba neza aho yiciwe yiciwe ahandi hantu baramuzana baramuterura mushira hariya. Kuko urebye babonye ko mu mutwe bamanze kumuhonjagura bigeze aho banamusukaho n'amazi babonye ko ameze nk'uwahiye. Kuko ibintu n'abari abantu babikoze buriya ko urukumva ko bashatse no kuza kudusigaho icyaha daheri ikintu cyo cya mbere kugira ngo umuntu ajye kubaza n'umuntu ajye kumushyira hariya urahanarimba yaba ari ahubwo yaba twari twagize n'Imana tukaba twanamumenye nibura. Kubera ko iyo tumumenya twagombaga no gushakisha iwabo tukamenya wenda nk'umuntu wo birwanye nawe tugahita tumenya amakuru neza.
Uwimana Josephine uyobora akagari ka Byahavuga ko bataramenya imyirondoro y'uwishwe kuko ashobora kuba atavuka mu kagari ayobora nta byangombwa yasanganwe. abamwishe bamwambuye imyenda yose.
Umujyanama w'ubuzima yansanga ku kagari ambwira yuko hari umurambo babonye mu cyobo cy'abana n'imyanda hano nyine. Bambaye ubusa, bamukuyemo imyenda yose, ariko kigaragara ni nk'amazi yo bamumennye. Niba bayamumennye bamaze kumwica, bayamumennye ho mbere yuko apfa ntabwo twabimenya, ariko igihari amatwa hawe n'umujyanama w'ubuzima nawe yahawe n'abana bazungurukaga bari gushaka ibyuma. Ubutumwa twahereza abaturage ni kwa kundi kubwira buri muturage akumva yuko yabijisha rya mugenzi we. Ikindi icyo twakora hano n'ugukaza amarondo, kuko ikigaragara bamuteruye nijoro baraza bararambika. Iyo ubugira ngo batanyamutekano bari hafi wenda baba babonye, kubera yuko uyu muntu ikigaragara nuko bamwishe barangije kumwica baraza bamurambika hariya. Ariko ikigaragara aho bamwice bashobora kuba bamwiciye nko mu nzu, bamara kumwica bakaza bagatereka hariya. Bigaragara yuko ataguye hano mu kagari kacu.
Kugeza mu masaha ine z'igitondo nta nzego z'umutekano zari zakageza aho uyu muramburi. Navuganye n'umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha Modeste Mbabazi ambwira ko aya makuru atarayamenya. Mu kwezi gushize mu ijoro ryo ku itariki 25 rishyira 26 n'ubundi muri uyu murenge wa Rubavu, umusore w'imyaka 24 yishwe akaswe ijosi. We yari atuye mu kagari ka Buhaza. Byaketswe ko yishwe n'uwamukoreshaga mu kwinjiza urumogi rwihishwa ruvana muri Congo, maze uwo musore akaza kubivamo. Twavuganye n'umuyobozi wa polisi y'u Rwanda ngo aduhe ishusho rusange y'uko umutekano w'abantu n'ibyabuhagaze muri izi mpera z'umwaka, maze atubwira ko aboneka mu masaha y'umugoroba. Nagira icyo bitubwiraho muracyumva mu makuru yacu ataha. Umurenge wa Rubavu ni umwe mu mirenge yicirwamo abantu cyane ugereranyije n'indi yo mu karere ka Rubavu, baba bicwa n'inzego z'umutekano bambutse ibiyobyabwenge cyangwa bicwa n'abagizi ba nabi. Ni umwe mu mirenge kandi hantu rubi n'igihugu gituranye cya Congo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Claude, urakoze. Noneho tujye ku kibazo cy'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba, EAC. Ikibazo cy'amafaranga, ibihugu biwugize ntibitanga imisanzu yabyo uko bikwiye. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Umwaka w'amafaranga annual budget 2018 ushira 2019 mu muryango wa kare ka Afrika y'Ubuseruko watanguye itariki imwe z'ukwezi kwindwi. Uwo muryango wiyemeje gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Ibice birenga 52% byayo ava mu ntererano z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango, nayo ibice 48% bikava mu mfashanyo mvamakungu. Igihugu kimwe cyose cyiyemeje gutanga imiliyoni 8 n'ibice bitatu by'amadolari, nayo arenga imiliyaridi 21 y'amarundi. Muri kino gihe hamaze gutangwa ibice 35% gusa. Inama nshingamateka yarayitangaje ko uwo muryango ufise ubukene budasanzwe kubera ibihugu bikwega amaguru mu gutanga intererano zavyo. U Burundi nibwo bufise umwenda munini kuko baheze imyaka ibiri butaratanga intererano, bwishozwa ayarenga imiliyaridi 40 z'amarundi. Hakurikira igihugu gishasha muri uwo muryango ca Sudani y'Epfo, nico uyu mwaka ntikiratanga na 10 no ku mwaka ze ico gihugu ntayo catanze yamara kubera cemerewe hagati mu mwaka. Inama nshingamateka ivuga ko kitazoyishuzwa. Ku mwaka uheze umushikiranganje mushasha aserukira Burundi Isabelle Ndahayo yari yatanze insiguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi ku gikorwa. Burundi ntibwigeze bureka gutanga, kandi muravye akiguru bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufise. Nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye Burundi, kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi. Hanyuma ikindi igira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose bisabwa n'amategeko atari uguherekeza, ariko turiko turakora.
Igihugu kimaze gutanga intererano nyinshi ni Kenya, kimaze gutanga ibice 80%. Hakurikira Uganda ari nabwo butwara uwo muryango uyu mwaka, kimaze gutanga ibice 53%. Hanyuma igihugu cya Tanzania gifite icyicaro gikuru cya EAC kimaze gutanga ibice 52%. U Rwanda rumaze gutanga ibice 25%. Kuri uyu wa kabiri, inama nshingamateka yatangaje ko kubera ubwo bukene abashingamateka hamwe n'igice kinini cy'abakozi b'uwo muryango bagiye kuja mu karuhuko ka Noheli n'umwaka mushasha badahembwe imishahara y'ukwezi kw'12. Abatanze ibikoresho bitandukanye ntibarahabwa amafaranga. Amashami acungera umutekano hamwe n'ayakora amasuku ingufu yose ntarahabwa imishahara. Amategeko y'umujyango wa EAC avuga ko ibihugu byose bibwirizwa gutanga intererano yavyo yose imbere y'itariki 31 nime z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Kubera iyo ngingo itubahirijwe, abashinga amateka batangaje ko bagiye gufatwa ingingo ruhasha cane cane ku bihugu biheranye menshi, aho igihugu gitungwa gatoki no Burundi butaratanga na 10 mu myaka ibiri kiretse kuriha ibirarane byo mu myaka yahera. Mu bihano bitegekanijwe n'amategeko ya EAC harimo guhagarikwa burundu canke vy'agateganyo mu rwo mujyango. Abashinga amateka barerekanye kandi ko uwo mujyango ufise ibibazo bikomeye bishobora no gutuma usambuka. Aha batanze akarorero ku makete y'urutavana ko abonekamwo imvugo ikarishe no guterana amajambo hagati y'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi n'Uganda, imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hame rero n'abanyeshuri bo mu muhari katolika w'abaskuti bo mu Uganda bankiwe ku munsi wa Mungu heze kwinjira mu Burundi mu nkino z'akarere bari bagiyemo. Abashinga amateka bibajije igituma mu bibazo byose haguma hagarukamwo igihugu cy'u Burundi. Yamara ivyo bibazo babirungikiye inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo abari bazovyiga. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver niyo nkuru. Tugeze turi mu Burundi, abantu bagendana agakoko gatera sida aho bivugwa ko abagera kuri 84% barakumirwa mu kazi k'iminsi yose. Mu nama y'ihuriro ryabo uyu munsi barimo i Bujumbura niho byatangarijwe. Ibindi kuri iyo nkuru turabibaza Raymond Nzimana.
Ugo gwaruka rugendana umugera wa sida ruva mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi kwahuriye hamwe kugira ruraba ingene agatega kabo ko kubahirizwa eka mbere n'ingene go kwiteza imbere mu buzima bwa minsi yose. Uwo gwaruka ruhuriza ku kibazo cy'ikumirwa ko ari intambamyi ikomeye mu mirimo yago ya minsi yose. Jean Baptiste Bisore yaserukiye gwaruka go muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi afatira kubijanye n'inyigisho kubagendana umugera wa sida.
Kwiga neza nk'abandi usanga ko abashyira inyuma ngo mwebwe mushaka kugwa kuri tere. Intambamye duhura ni uko usanga uri kurakoresha uburyo bw'iwawe kandi amategeko akwemerera kwiga ku buntu, ugasanga twagufashije nk'ubu usanzwe uri imfuvyi uciye tugurisha usanga uri kurabandanya uhahombera kandi usanga uri no kurya miti nayisaba yuko ufungura bikwiye.
Afatiye ku cigwa cakoze mu mwaka wa 2015 ku bijanye n'ikumirwa rikorerwa ugwaruka rugendana umugera wa sida. Fabiano Ndikuriyo aserukira imbere y'amategeko ihuriro ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi yemeza ko ibyo bitigira ibibandanya byiyongera kandi bikiri hejuru. Uyaserukira ugo gwaruka akavuga ko bica bituma bativuza neza.
Caravyerekanye yuko ugwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa, ni kuvuga ibice 69 n'ibice 10%. Ugwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 24 barakumiriwe. Guhera ku myaka 25 gushika kuri 29, ibice 84 n'ibice 30% barakumiriwe. Ivyo vyose bica bituma gwaruka rudashobora kwivuza mu buryo bubereye kubera yuko bariko barakumirwa, eka kandi badashobora no kuza gusaba ifashanyo baba bakeneye kwa muganga kubera yuko baba bariko barakumirwa.
Yindi ngorane zishikirizwa n'iryo huriro nuko ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi ruvise ingorane yo kwivuza. Fabiano Ndikuriyo nahadatanga ibitigiri yemeza we igitigiri cy'ugwaruka gwitaba Imana kiguma cyiyongera.
Uno munsi turiko turavura cyane ugwaruka ruriko ruravu, ego hari imiti yo gufufahaza mugabo uno munsi turiko turabura ugwaruka rwinshi rupfa ariko atansobanura kwiyihari. Iyo nayo ni yindi ngorane. Ikindi naco uno munsi igipimo cha charge virale kimwe gipima urugero rw'umugera mu mubiri wawe dusanga kugwaruka ruri hejuru rwose.
Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no gukinga indwara ya sida bose uko babibona bemeza ko bitigira iby'abakumirwa kubera kugendana umugera wa sida byagabanutse. Desire Ndiwimana umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambi w'igihugu w'ugwanyikiza sida sepsenres akemeza ko leta ataco itagira kugira itanga inyigisho kubijanye n'ikumirwa ry'uwo mugwi w'abantu.
Muri rusange ibiharuro vyaragabanutse turavye kubijanye no gukumirwa twarateye imbere ubwiranije n'uko bwa mbere vyari bihari. Turagerageza yuko inyigisho zishikira bose bera umwasanzwe agenda umugira wa sida n'ingwara mu zindi uri kuraraba.
Ikigwa cakoze mu mwaka wa 2017 cerekana ko ibyo kwandura umugera wa sida byagabanutse mu Burundi kuko ubu biri munsi yarimwe kwijana, no kuvuga ubusa n'ibice 9%. Ugwaruka ruvise imyaka iri hagati y'imyaka 15 na 24, abigeme bandura ku rugero rw'ubusa n'ibice 3%, abahungu nabo ku rugero rw'ubusa n'igice 1%. igikoraniro cy'ugwaruka rugenda n'umugera basida gwego gw'igihugu cyatanguye ku munsi wa kabiri rikazorangira kuri uyu wa kane. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Hagataho ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa se mpuzamahanga Handicap International rifasha abagendana ubumuga riratangaza ko rigiye kwimurira mu kindi gihugu ridasobanura ibiro byaryo byo mu Burundi. Handicap International ivuga ko ishobora ndetse no kubifunga burundu. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nene nahazwe.
Mu itangazo Handicap International yashize ahabona kuri uno wa gatatu, yasiguye ko mu kwezi kwa 11 iryo shyirahamwe ryarungukiye Leta y'u Burundi dosiye irimo ibyo yayisabye mu ntumbero yo kwemererwa kubandanya ikorera muri ico gihugu. Inyuma yo kurungika iyo dosiye, ubushikiranganji bw'intwaro hagati busanzwe buraba ibyo amashyirahamwe yose akorera ku gataka k'u Burundi bwishyuye Handicap, buvuga ko dosiye yabo itujuje ibyangombwa vyotuma yemererwa kubandanya ikorera mu Burundi. Handicap International yemeza ko inyuma y'iyo nyishu yagerageje inshuro zibiri zose gusaba umubonano muri ubwo bushikiranganji mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo, ariko atanyishu n'imwe iryo shyirahamwe ryaronse. Ijwi rya Amerika ryabajije umufasoni Diane Van Leed ajeje gutanga amakuru muri Handicap International mu Bubiligi, ahari icicaro c'iryo shyirahamwe ico Leta yasiguye ko kibuze muri iyo dosiye yabo. Yishura ko ico kibazo ataco kivuga k'ubu, ibindi bategekanya kubitangaza inyuma y'itariki ya 31 uku kwezi. Inama ijeje amahoro n'umutekano mu Burundi igifata ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu yose yigenga akora ku gataka k'ico gihugu mu kwezi kwa 10. Ayo mashyirahamwe yari yasabwe kubahiriza itangwa ry'akazi hisunzwe ibice 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu no kubika amafaranga y'agaciro akoresha mu banki nkuru y'igihugu BRB, ariko bakayibikuza mu Marundi. Ingingo y'ishyirahamwe Handicap International rikorera mu Burundi kuva mu 1992 ije inyuma yaho ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe Avocats Sans Frontières ritangarije ku wa mbere ko rizokugara ibiro byaryo burundu mu Burundi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 n'umwaka. Umukuru w'iryo shyirahamwe Chantal Van Kusten, iyo ngingo igifatwa ku wa mbere, yabwije ijwi rya Amerika ko ingingo yo gukura meza bayifashe kubera ibyo basabwe na Leta, harimo nko gutanga akazi hisunzwe ibice 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu bice kubiri n'amategeko kandi binyuranye n'akarangamutima k'umwuga wabo. Twafashe iyo ngingo inyuma yo kwiyumvira umwanya muremure. Kuva igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 10 n'umwaka, ibikorwa byacu byarahagaritswe inyuma y'aho inama ijeje amahoro n'umutekano idusabye gushyira mu ngiro ingingo zinyuranye n'akarangamutima k'umwuga wacu. Muri izo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera, tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo. Ku bwacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye n'uko dutunganije kandi bice kubiri n'amategeko. Kuri ubwo twahisemo kugara ibiro byacu mu Burundi igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12. Hambavu y'ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe Avocats Sans Frontières zokinjira mu Burundi mu mpera za kuno kwezi kwa 12 na Handicap International yemeje ko izokugara ibiro byayo mu Burundi canke ikavyimurira ahandi. Uburundi bwategetse mu ntango z'ukwezi kwa 12 iyugarwa ry'ibiro vya univijeje gateka kazi na muntu. Leta z'umwe za Amerika ejo kwa gatatu ikaba yavuze ko iteye impungenge niyugarwa y'ivyo biro. Icegera c'umunyamabanga mukuru mu bushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu gisata kiraba Afrika, Tibor Nagi, yasiguye ko ivyo biro bitari kugarwa mu gihe hacibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu niyugarwa ry'urubuga rwa politiki. Amashami mpuzamakungu agera ku 30% yahagaritswe gukora mu Burundi mu kwezi kwa asabwa kwitunganya gushasha haba mu gutanga akazi canke mu kungene akoresha amafaranga bitarenze ku igenekerezo rya 31 kuno kwezi kwa 12. Atazokubahiriza ivyo asabwa na Leta agabishwa kugagwa burundu.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti mwese mwadukurikiraga hangaha niho amakuru ahumurije. Turabashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe
na Placide Magambo
na Thomas Kamirindi. Umugoroba mwiza, murakarama.